mwumva ni radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya wa makuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Mwanamutse Geoffrey Tura yahera ku mugabane wa Afrika muri Nigeria. Perezida Muhammadu Buhari yavuze ejo ku munsi w'Imana ko abantu 76 bapfuye igihe ubwato bwari bupakiye cyane bwibira muri leta ya Anambra iri mu manuka bushira ubuseruko bw'icyo gihugu. Abantu 85 nibo muri rusangi bari muri ubwo bwato igihe iryo sanganye ryaba ku munsi wa gatanu mu gace kasinzikajwe n'imyuzure y'imvura. Buramatari wa leta ya Anambra Chukuma Charles Solubdo we yari yatangaje ubwa mbere ko abantu bagera kuri 15 mu bari batwawe muri ubwo bwato ari bo babashije kurokoka. Leta ya Anambra ibaye ya 29 muri 36 zigize igihugu cya Nigeria zasindikajwe n'imyuzure itewe n'imvura nyinshi. Iyi myuzure yarasenyuye amazu yonona ibitegwa n'inyubako rusange nk'amabarabara. Ingaruka zabyo zageze ku bantu barenga 500,000. Amakuru kuri Afrika kandi biro vya ONU muri Libya byaramiriye kure ejo ku munsi w'Imana ubwicanyi bushingiye ku rwanko bwakorewe abimukira 15 mu gisagara cha Sabrata kiri mu nkengera y'ibahari Mediterane. ONU yegeka ubwo bwicanyi kubafasha abimukira kujabuka kandi gasaba ko ubutungane bukora. Ibiziga byabo bimukira byatowe ku nkengera z'amazi mu gatondo ko ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. ONU hamwe n'ishyirahamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge bavuze ko benshi muri abo bantu babasanze ibiziga bahiye mu bwato. ONU ikeka ko bishwe inyuma y'imishyamirano yahuje imirwi y'abafasha kujabuka badacana uwaka hagati yabo. Isaba abategetsi bo muri Libya gukora amatohoza yimbitse kugira abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi barengutswe imbere y'ubutungane. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ku munsi wa mbere ko kuva mu ntango z'uyu mwaka abimukira barenga 14,000 aribo bamaze gufatwa bagasubizwa muri Libya. Ikavuga kandi ko abashikije 216 bamaze kuhasiga ubuzima bariko bagerageza kujabuka mu ibahari Mediterane.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tukiri muri ico gisata nyene cy'abimukira ariko ku mugabane wa Buraya, abategetsi b'Ubufaransa bavuze ko abimukira barenga 360 batabawe ejo ku munsi w'Imana igihe bariko baragerageza kujabuka baciye mu mazi bari mu bwato hagati y'uburaruko bw'Ubufaransa hamwe n'umanuko bw'Ubwongereza. Abategetsi b'Ubufaransa bavuze ko muri rusangi batabaye abimukira 367 baca bajanwa mu bivuko by'Ubufaransa by'i Calais, i Boulogne hamwe na Dunkirque. Abimukira bagerageza kujabuka mu Bwongereza baciye mu Bufaransa mu mato 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 bare babandanya biyongera. Inzira yo mu mazi yabaye muhora ucamwa abimukira benshi ku isi aho bwato burenga 400 kujabuka ku munsi naho ikirere kiba kimeze nabi mu mazi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika Uburusiya ejo ku munsi w'Imana bwaragirije Ukraine kuba ariyo yagavye igitero cyasambuye ikiraro kibuhuza n'intara ya Crimea yometswe ku Burusiya. Ni mu gihe Ukraine nayo yagirije Uburusiya igitero cya misile ku butaka bwayo cyahitanye abantu 13. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko ibigo by'iperereza bya Ukraine ari byo byabikoze kandi byanabitangiye uburyo bw'amafaranga. Yavyise ko ari igikorwa cy'iterabwoba. ibigo bitororokanya amakuru mu Burusiya byavuze ko Perezida Putin yabivugiye mu manuko bw'icyo gihugu yariko igihe yariko agirana umubonano n'umukuru wa komisiyo yashyizeho yo kwihweza iby'icyo gitero cyasambuye icyo kiraro. Hagati aho Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko misile y'Uburusiya yishe abantu 13 barimwo n'umwana umwe mu gisagara cya Zaporizhia mu manuko bw'icyo gihugu cya Ukraine. Mu gusozera muri Korea ya ruguru yaragerageje ibindi bisasu bya misile ejo ku munsi w'Imana. Misile Korea yagerageje ejo ku munsi w'Imana yaziteye mu gihe indege z'intambara zihuta cyane za Leta Zunze za Amerika hamwe n'iza Korea y'Epfo zasozera ibikorwa by'imimenyerezo ya gisirikare zari zimazemo indwi zibiri mu buseruko bwa Korea y'Epfo. Igisirikare cya Korea y'Epfo cyavuze ko Korea ya ruguru yagerageje gutera ibisasu bibiri bya misile hagati y'isaha indwi z'ijoro n'iminota 48 na saha indwi z'ijoro n'iminota 59. Ibyo bisasu byatewe biva mu karere ka Korea y'Epfo kitwa Munchon birungikwa mu ibahari ryitiriwe Ubuyapani. Muri rusangi byakoze urugendo rugera ku birometero 350 aho byaguruka mu muvuduko ugera ku birometero 90.
Oze Haloiz Bigirimana kutugezaho aya makuru. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ingingo z'ingenzi mu Burundi. Ikibazo cy'ubutaka buto mu ntara ya Kayanza gikomeje gutuma bamwe babukubira n'imiryango yabo.
Kubera amatongo yaga n'urugwirirane rw'abantu rukaba ruhari, yashoboka ko umuntu abura uko avyifatamwo agaca umuryango akagenda ku kingero.
Uwo ni umwe mu batuye intara ya Kayanza mu Burundi. Mu Burundi kandi aho Leta yarayiyangiye urubyiruko rw'ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi gukora inama, naho muri Uganda ejo bijeje imyaka 60 y'ubwigenge. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere mu Burundi, aho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yarayangiye ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi gutegura umunsi mukuru w'urubyiruko rwawo. Leta iravuga ko hadashobora kuba iminsi mikuru y'urubyiruko ibiri mu gihugu, agatorwa asa kuri ishyaka SNL aravuga ko ibyo ari akarengane. Inkuru turayibaza Eloge Wirikaneza.
Uyu munsi mukuru wari urwaruka rw'umugambo SNL utavuganwa n'ubutegetsi wari utegekanijwe kubera mu ntara zose uko ari 18 zigize igihugu cy'u Burundi. Ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu bujejwe gutanga impusha ku bakoresha amakoraniro ayo yose mu gihugu bwishuye uwo mugambwe ko ibikorwa byawo kuri uyu wa mungu bidashoboka. Imvo bwatanze ni uko uyu mwaka hari hahimbajwe undi munsi wari urwaruka wabereye mu ntara ya Ngozi mu bwaruka bw'igihugu. Ni umunsi mukuru wari urwaruka ku isi. Mu gihe cy'ubushikiranganji bwandika indongozi za SNL ry'u Amerika rifite kopi gusigura ko batanze imikuru ibiri y'urwaruka rutunganywa mu mwaka umwe. Guhamagaza nyabuna mugambo SNL kwitegura kuzorungika urwaruka rwabo mu munsi mukuru w'umwaka uza. Agatorwa asa mukuru mugambo SNL yafata ingingo nk'agahotoro. Uko niko abisigurira amenyeshamakuru ku murwa mukuru utunze Bujumbura mu kiganiro yabahaye ku cyicaro gikuru cy'umugambo wiwe.
Iyo ndi nyishida fashe ugwaruka guhimbaza uwo munsi mu burenganzira bwawe, yaba bashobora kuwuhimbaza mu munsi nako nyine bitoshoboka. Kandi uburenganzira ni bya bindi by'igikenye cy'uri ku butegetsi bavuga ati ndabikora uko nshatse ndakwemera cyangwa ndakwakira. N'ikindi ntabwo twari twamusabye uruhushya burya twari twabamenyesheje kuko uruhushya gukora imirimo yacu turarufise kuva umugambwe wemerewe gukora ku muganga mugabo iyo hari gukoranya abantu benshi ni byiza kumenyesha intwaro kugira ngo ifate ingingo zibereye mu bijyanye n'umutekano yaba atari bimwe by'umwana n'ikinono ugira gutyo ukaza wumva ngo umuryango sende desite ngo bafate imyiyerekano ngo bashyigikira ingingo mukuru w'igihugu aherutse gufata
imyiyerekano hagati mu rwanda avuga yatunganijwe n'umugambwe sende desite uri ku butegetsi kugira ngo utere intege umukuru w'igihugu ku ngingo bamaze iminsi afata ijwi rya amerika ryarayikurikiye yabereye mu ntara zitari nke hamwe no ku mirwa mikuru y'ubutunzi na politiki Gitega na Bujumbura mu magenekerezo atandukanye nyuma y'aho perezida Evariste Ndayishimiye aroye muri ONU mu kwezi guheze Igitega kwa 2024 ukwezi guheze umugambwe wari waserukiwe na Anastase Manirambona uwo yahoranye ipeti rya koloneli mu gisirikare cy'u Burundi akaba ajejwe akarangamutima n'indero mu mugambwe uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu ubu kabaye akaryo ko kwerekana bamwe mu banywanyi bavuye mu yindi migambwe no kuvuga imigambi yo mu matora y'abashinga amateka y'umwaka w'2025 komisari rero akarangamutima n'indero muri sende defide de Anastase Manirambona
twabonye twumvise intahe abahora mu mugambwe SNL nk'uko usanzwe n'umuhetsi w'intara nziza ya Gitega ya Muramvya na Mwaro intumbero twihaye muri aka karere ni uko matora y'2025 y'intara ya Gitega arizo biya mbere mu matora murazi ko mu 2025 Mwaro Gitega Muramvya izo ari intara imwe yitwa Gitega hamwe na Karusi twifuza rero yuko izo biya mbere mu matora y'2025
akatorwa asaba abategetsi kureka abantu bose bakizegenza mu budata bwabo
abasinzi bakunze gukumirwa cyangwa abo bigiye mu bwabo tujya mu by'ukuri atari rimwe gihugu ati aba bantu ndababuraguze umunsi mukuru wa bonane ko karoresi itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kabiri kangahe tuba twumva ngo bagiye kwifurizanya umwaka mushasha bo nyine ngo urwego karango rwagiye kwifuriza umunsi ngo umwaka mushasha umukuru w'igihugu aho ni mu kwa kane mu kwa gatandatu ni ryari iyo babigira ntibatwo n'abandi babibona none nimba uwo munsi mukuru uwugira bivanye n'ukuntu wewe ubitunganyije ni bya bindi gusa byo ufite ikibindi ngo wari wenyine inkota abatware ni ukumva yuko ababigufite uburenganzira bungana hanyuma bakarekera bamwe bamwe bose umwidegembyo wo gukora ibyo babwirizwa gukora igihe bitanyuranyije n'amategeko leta ya CNDD-FDD nibe leta y'abarundi kandi niyumvemo abarundi bose niyumve ko abasenyeri turi abarundi nkabo dufite uburenganzira nkabo dutanga amakori nkabo nibatureke rero turonka uburenganzira nk'uko nabo
mu Burundi imigambi yose irafite imihari y'urwaruka kandi ikanya utuzita tw'uburizi muri CNDD-FDD urwaruka rwabo rwitwa imbonerakure nayo muri SNL ni urwaruka rw'inyangamugayo imigambi irongowe n'abahoze abakuru mu biro beri bya FNL na CNDD-FDD igihe imihari y'inyeshyamba z'abahutu yarwanya igisirikare cyashyizweho n'abatutsi imbere y'ikiganiro cy'amasezerano ya Arusha umwaka w'ibihumbi bibiri abanywanyi imihari yayo y'urwaruka benshi n'abahoze ku rugamba akatari gake barakunda gucamirana ngozi muri komine Kiremba hitwa Ruyumbu abanywanyi ba SNL indwi bakiriwe imyaka 15 yo gufungwa mu kwa gatanu y'umwaka mu ntango z'uko kwezi bari batanye mu mitwe n'abamwe mu rwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure zimwe muri zo zirakomereka bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryakuye mu miryango y'ababyemeza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi aho bamwe mu batuye muri komine Gatara y'intara ya Kayanza mu majyepfo y'icyo gihugu bakomeje kujya mu zindi ntara gushakisha imibereho kubera ibibazo by'ibura ry'amasambu ahagije inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda
Komine Gatara ni imwe mu makomine agize intara ya Kayanza iharurwamo abantu benshi biturutse ku igirirana ry'abantu riri ku murindi udasanzwe iryo girirana ry'abantu rituma amatongo yaga ababa muri iyo komine na cyane cyane abagabo bakajya kwisuma mu zindi ntara nk'uko umuntwaro babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika Ndikumana Donatien n'umuhanuzi wa musitanire wa komine Gatara ajejwe imibano
Komine ya Gatara ni komine irimo abantu benshi naho batabiharuro nyezina twovuga ubuhumyi uko ariko byerekana yuko ari irimo abantu benshi gusumba ariko kumbure usasuma yimirije izoheza ibitwereke ariko rero abahari bose uko biri hariho amatongo usanga ari mato mato bigaca bituma abantu bagenda kurondera ubuzima nko mu zindi ntara.
Ibyo biranemezwa kandi n'abanyagihugu bongaho muri komine gatara kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko kiretse mu zindi ntara z'igihugu hari n'abaje mu bindi bihugu kurondera ubuzima.
Abagabo bindi barakunda guca hanze kuba mugasanga bari muri Kenya, abandi bari Kande, abandi bari Tanzania mu zindi ntara zubafashe za Cankuzo, za Rumonge, Akamba.
Kubera amatongo yaka n'urubirirane rw'abantu rukaba ruhari, birashoboka ko umuntu abura uko abyifatamo hagati umuryango akagenda guca ingero, umuryango ugasigara we akagenda.
Ingaruka ni nyinshi mu muryango muri komine Gatara. Iyo abagabo na cyane cyane abubatse bagiye kwisumamo kure, hari abagenda bagurishije amatongo, abagore n'abana babo bagasigara bifumbeje. Ibyo byarashikiye Nshimirimana Isidora ku mutumba Nyarurambi muri iyo komine nyine.
Ni ingorane nagize twari twubakanye n'umugabikiye mu mategeko, ariko rero jewe haragize igihe basamburira ku inzu cyangwa byose bararigurisha afise miliyoni batararukura ku mvanda, kandi n'umwana bamumburiye hano mu gahinga icyo tungo barigurishije baciye bakinda bagiye mu cyamutsa. Umugabo wanje yajyanye na se cyumvise ntara naragenda abura ndi bwambere mburanya baguze icyo tongo baca bambwira ngo natsinze ndabura icyo mfata n'icyo ndeka.
Hari ikindi gihambaye gishikira abakenyezi bubatse iyo abagabo babo bagiye kwisumamwo mu bagateba, abanyagatara babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Nka nyine ku mutumba Nyarurambi mu gacimbiri Rutoke byarabaye, aho umugabo yari yagiye hanyuma umugore asigaye ngaho, birashikaho agira umugabo amutera inda arabyara umwana.
Rero ndaza ahantu hamwe cyashitse umugore umugabo aje Bujumbura amara igihe kininiya cyane, hanyuma rero umugore yari yagiye kera ahindukira asanze umugore yagiye mu Burundi kuko yagiye kwibukira ahandi.
Umuhanzi w'umutandere wa komine Gatara mu vya jejwe hari mu mibano aremeza ko bama bakiriye amatati yo mu miryango ishishigwa n'ingorane ziturutse ukuntu abagabo baba batari hafi. Ndikumana Donatien yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ingene babigenza iyo hari ababituye.
Rero iyo bibaye inzira ya mbere turashobora kubumvikanisha nimba ari uwo mukenyezi yabyaye uwo mwana uwamumubyaye ko akemera akamwandikisha, ahobonye umugabo ashoboye kubitahura nta ngorane. Iyo naho batabitahuye turaheza tukaca tubarungika muri sentare kugira ngo nabo barabe icyo amategeko avuga abaheze babatunganiriza.
Wari mu bajejwe intwaro muri komine Gatara y'intara Kayanza atera kamo ababa muri iyo komine kwijukira umugambi wo kwibaruka abashobora kurera. Ivyo bituma bataguma bagwirirana gutyo ari gukubita isuka hakaboneka. Ivyo biruko mu gihe igwirana rijanye n'amagara meza bitaraba gusa abakenyezi bo muri komine. Iryo sekeza ryari ryaratandukiriye abagabo mu myaka iheze. Umuhanuzi wa musitaneri wa komine Gatara Ndikumana Donatien naho atabitigiri by'abagabo bitabiriye uwo mugambi wo guca ibyaro ku bagabo vasitomi mu Gifaransa atanga avuga ko utitabiriwe ku rugero ruhagije.
Tuve mu Burundi dusubire muri Uganda, aho barabijije ku nshuro ya 60 umunsi mukuru w'ubwigenge. Ibirori byo kuwizihiza byitabiriwe n'abayobozi banyuranye biganjemo abo muri Afurika y'Uburasirazuba. Ignatius Bahizi akomeza inkuru.
Ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 byiganjemo ubutumwa bw'ubwiyunge bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuruta kuvuga ku mateka ya politiki y'Uganda. Ikirangantego cye Museveni ntiyabuze kongera kuvuga ku bijyanye n'ubwiyunge bwa Afurika y'Uburasirazuba na Afurika yose muri rusange. Mu bashyitsi batumiwe hari harimo abahagarariye ubuyobozi bw'igisirikare cya Mali cyafashe ubutegetsi binyuze muri kudeta mu mwaka ushize. Minisitiri w'ingabo muri Mali Sadio Kamara yayoboye intumwa za Mali. Perezida mushya wa Kenya William Ruto, Evariste Ndayishimiye Burundi, Salva Kiir wo muri Sudani y'Epfo, Hassan Sheikh Mohamud wo muri Somalia na Hussein Ali Mwinyi muri Zanzibar akanda ba vice perezida wa Tanzania nibo ba perezida bitabiriye. Abandi ba perezida b'akarere bohereje intumwa. Aba perezida bose n'abaje bahagarariye aba perezida babo bavugiye muri uwo muhango. Nk'aho basomaga mu nyandiko imwe, bose bashimangiye ko kunga ubumwe ku rwego rw'ubukungu na politiki bigomba kwihutirwa kugira ngo abaturage b'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba bagere ku majambere arambye. Perezida mushya wa Kenya William Ruto ni we wafunguye ijambo.
Mzee Museveni, as I said, is our elder. We have tremendous respect for him and we look up to him to now
ati muzeyi Museveni nkuko nabivuze ni mukuru wacu turamwubaha cyane kandi niwe duhanze amaso kugira ngo atuyobore dushobore gukuraho imipaka itandukanye abaturage bacu muri Afurika y'Iburasirazuba no muri Afurika yose muri rusange ntidushobora gukomeza gusangira ubukene n'inzara ariko dushobora gusangira amahirwe n'iterambere dushobora guhindura imipaka yacu igaragara nk'imbogamizi tukayihindura ibiraro kugira ngo ibicuruzwa serivisi n'abantu bashobore gukorera mu muryango wose nta nkomanyi
East Africa without any impediments.
Perezida Evariste Ndayishimiye Burundi we yamaganye abanyafurika yavuze ko bagiteza imbere ingengabitekerezo ya gikoloni.
This celebration should be a reminder to all East Africans of the impact of colonization.
Ibi birori bigomba kwibutsa abanyafurika y'Iburasirazuba ingaruka z'abakoloni kandi bibi cyane byateye akaba ari amacyakubiri. Turi umuntu umwe, uyu ni umurage wacu kandi dushobora gukomera dufatanyirije hamwe. Iki nicyo gihe dukwiye gushimangira kwishyira hamwe kw'akarere no kubaka umuryango w'iterambere kandi ukomeye muri Afurika y'Iburasirazuba dufite isoko n'ijwi rimwe. Iyi niyo ntego yacu nyamukuru nka Afurika y'Iburasirazuba no kuzagera ku bufatanye ku rwego rwa politiki. Minisitiri w'Intebe wungirije wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Jean Pierre Ebua wari uhagarariye Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko aka karere kagomba gufatanya mu guharanira kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Congo kuko ingaruka z'umutekano muke muri ako karere ka Congo zigera no ku bindi bihugu byose byo mu muryango. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Amajyepfo we yashimiye Uganda kuba yaragize uruhare mu kubohoza ibihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Nyuma yo guha bagenzi b'amahirwe yo kuvuga, Perezida Museveni yatangiye disikuru y'impapuro 30 nk'ibisanzwe yatangiriye ku mateka ya Afurika n'isi yose atanga ibisobanuro ku bwigenge bwa Afurika avuga ko intore za politiki zateje kwishyira hamwe kwa Afurika mu myaka za 60 arizo zateje ibibazo Afurika yahuye nabyo kugeza na n'ubu kuko byagenze muri Uganda, u Rwanda, u Burundi, Kongo, Somalia, Sudani n'ahandi. Ati imvururu zabaye muri ibyo bihugu zajaga kwirindwa iyo ubumwe bwa Afurika buba bwaragaragaye mu myaka ya za 60. Ku muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, Museveni yavuze ko ibihugu bimwe bigize uyu muryango bifata ibyemezo bidahwitse byo kurwanya ubucuruzi mu karere bikarangira bigira ingaruka mbi ku baturage babo. Mperutse kubwirwa guhagarika umuceri uturuka muri Tanzania kugira ngo ndinde abahinzi b'umuceri muri Uganda. Sinshobora kwemerwa ubumenyi kuko ni uguhana abajya Uganda kugira ngo barye umuceri uhenze mu gihe abavandimwe bo muri Tanzania bashobora gutanga umuceri uhendutse. Ubundi buhumyi ni uko uramutse uhagarika umuceri wa Tanzania, Tanzania nayo izahagarika ikindi kintu gituruka muri Uganda. Aho ni uko ubangamiye iterambere ry'akarere kacu. Kuki uhagarika ibicuruzwa bya Afurika y'Iburasirazuba ugafungura amasoko ku bicuruzwa byatewe inkunga na za Leta byo mu Burayi, Ubushinwa na Brazil? Ibyo ni byo bicuruzwa bigomba guhagarikwa. Niba wemera ibicuruzwa bya Brazil kwica isoko ry'isukari ya Uganda ku masoko ya Afurika y'Iburasirazuba, ubwo twe nka Afurika y'Iburasirazuba twunguka iki muri Brazil? Afurika y'Iburasirazuba ishobora kuba igihangayikiye nk'Ubuhinde, Ubushinwa n'ahandi turamutse duhuje ubukungu na politiki dufashijwe n'ururimi rw'Igiswahili rugizwe n'umurage w'aka karere. Igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda cyari gihagarariwe na Minisitiri wungirije w'Umuryango w'Ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba Inshuti Manasi Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Ukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino ariyo munsi turahera mu Burundi. Mugenzi wacu Desire Hatungimana,
muri iryo higanwa umugwa Aigle-Noire ntiwashoboye gutsinda Magara Young Boys usanzwe uri mu kibanza kibi. Iyo migwi yatandukanye iganya igitsindo kimwe ku kindi. umenyere za magara Young Boys ngiyumva Florende abona ko bari bakwiye gutahukana amata 3 aravyo ko bitwaye mu rugo rukino
kuri sina byakiriye neza uravyo mu rugo twakinye ku bwanje sina byakiriye neza kuri abasore banje bitira twagerageje kubihonga mugabo twananiwe finition gutsinda abari ku kibuga babibonye twarose kuri amici yagarukira mu igori chance gate dusinda kuko bari kugenda gutosora hajya kuri linye d'attaque inyuma ikurikira tujye gutegura mu twatunguye za mbere na cyane cyane dutegura linye d'attaque niho naho tageze neza cyane
mu zindi nkino zabaye Olympistar yatsinze Interstar yorohewe cyane ku itsindo 4-1 Buja City yanganije na Kayanza United itsinda 2-2 Message Ngozi yanganije na Vitaro itsinda 1-0 Musongati yanganije na Top Junior busa ku bundi Atletico New Oil yatsinze Tigre Noir itsinda 2-1 Kinzo itsinda Burundi Sport Dynamic itsinda 1-0 ku busa na Yurupino Gwari guhuza Bumangu na Flambeau du Centre rukaba rutabaye kuko umugwi wa Flambeau du Centre uri muri Misiri gutaramanijwe na Zamalek mu rukino rwo ku ntambwe ya kabiri mu nkino za Afurika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo kugeza kuri ndwi y'icyenda Aigle Noir ni mu kibanza cya mbere byifata kibanza muri basketball naho imigwi izokina igice cya kabiri gishiri cya nyuma mu nkino zitiriwe incungu z'u Burundi rwa Gasore Rubiri na Melchior Ndadaye bose bagandaguwe mu kwezi kw'icumi kuno Imana iyo migwi niho yamenyekana mu rukino rwo rurindiriwe n'abantu benshi hagati ya Dinamo na New Star Dinamo niyo yatahukanye intsinzi ku manota 81-77 Olivier Ndayiragije amenyesha Dinamo yamenyesheje ko kubona abakinnyi be bakurikiza umukenyero yabahaye ari byo byabashikanye ku ntsinzi bakiranye akanyamuneza kenshi
intsinzi y'uno munsi ya twakinye neza kubera kwa tumaze bise dukina ubona tudakina neza dutsindwa rero twaragarutse twagize amashusho twavuye muri vive macha nk'iyavadere dutsinzwe mugabo twabona ko dushobora gutegereza kuba nari tugira amantrenema kugira ko amatungo ni menshi na playoff iriho umva biduhaye rero icyizere ko amamacha akurikira tuzoba twigenza neza
Gatabazi Kristal amenyereza New Star aremeza ko barushijwe kuva mu ntango gushika urukino rurangire
twaranzwe n'amadeshe menshi cyane kuko twahushije cyane turi twenyine hama n'amatire yatunaniye hama ibintu byinshi byo gukosora defense aussi nibyo au niveau ya poste pas trop gauche
Arakoze Desire Hatungimana utugejeje amakuru y'imikino mu Burundi reka noneho tujye mu Rwanda twakire mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atugezeho amakuru y'imikino avuga mu Rwanda
Umupira maguru ejo ni kwa gatandatu ikipe ya AS Kigali mu Rwanda yahuye n'ikipe ya Nasir yo muri Libya ni umukino ubanza mu ntera ya kabiri mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira maguru muri Afurika Coupe de la Confederation muri uyu mukino wabereye kuri Stade Huye Butare amakipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa umukino wo kwishyura uzabera muri Libya mu mpera z'iki cyumweru ikipe izasezerera indi hagati ya AS Kigali na Nasir izatombora imwe mu makipe 16 azaba yasezerewe ku ntera ya kabiri y'irushanwa ryo guhatana igikombe cya Afurika cy'amakipe ya mbere wa Ligue des Champions ku ntera y'ibanze y'irushanwa ry'impuzamashyirahamwe cyarimo umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali yari yakuyemo ikipe ya Telecom muri Djibouti tukiri umupira w'amaguru kwa gatanu cy'umweru gishize kuri Stade y'u Bugesera habera umukino w'ikirarane wa shampiyona wahuje ikipe ya Bugesera FC y'akarere ka Bugesera na APR FC y'abasirikare b'u Rwanda uyu mukino warangiye ikipe ya Bugesera FC itsinze APR FC ibitego 2-1 ibyavuye muri uyu mukino byatumye haba impinduka ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda tunyarukiye mu mukino w'intoki basketball nyuma y'uko ikipe ya Red Basketball Club yegukanye igikombe cya shampiyona kesha n'uburenganzira bwo kuzitabira irushanwa rya Basketball Africa League umutoza wayo Henry Mwinuka atangaza ko atazihanganira ko bamuzaniraho undi mutoza mukuru nk'uko byagenze ubushize uyu mutoza w'umunyatanzaniya yatangarije ikinyamakuru The New Times ko ikipe ya Reg iramukizanye undi mutoza azahita asezera ibintu ntibigenda nk'uko byagenze umwaka ushize yewe nzahita negura bisobanuke neza nindamuka mbaye umutoza wungirije mu irushanwa rya Basketball Africa League nzahita nsezera mu ikipe ya Reg Basketball Club ibi ndabivuga kubera ko irushanwa rya BAR ryashyiriweho Basketball ya Afurika by'umwihariko kugira ngo hazamurwe abakinnyi ndetse n'abatoza bo ku mugabane wa Afurika urabyumva neza kuvuga ngo irushanwa rya BAR rirenze urwego rwanjye ni ukwirengagiza nkana kuko niba narigeze gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda marushanwa akomeye nka zone ya gatanu kandi tukihagararaho ni igihamya ko nanjye ubwo bushobozi bufite ndabyemera ushobora kuzana undi mutoza akajya anyunganira ku tuntu runaka tumwe na tumwe akangira inama y'ibyo tugomba gukosora ibyo rwose byakumvikana ariko kuvuga ngo jyewe nta bushobozi mfite bwo gutoza mu irushanwa rya bare twaba ari ukunyereka ko utazi iby'umukino wa basketball rwose mu irushanwa rya basketball Africa League riheruka ikipe ya Rugby Basketball Club yari yashyizeho umunyamerika Robert John Park nk'umutoza mukuru yungirizwa na Henry Rwinuka icyo gihe ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibirebana n'ingufu yaviriyemo muri kimwe cya kane kirangiza isezerewe na forces za police muri Cameroon yari kandi munyandinda i Kigali
inshuti mwabanye natwe muri aya makuru ahantu dusoreshe ayo muri aka kanya turabashimira mwese mwakurikiye ibiganiro by'ijwi rya Amerika tubararikira gukomeza gukurikira ibindi biri imbere turasubira uyu munsi mu kiganiro muri sanga isa kumi no mu makuru ya nimugoroba aho ubundi muraza kuba mu kanya muri kumwe na mugenzi wanjye Jenniste Nshimiyimana reka nshimire bagenzi bacu bafashije kugezaho aya makuru Jeffrey Mutagomba mwumva